kumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti banywanyi muduteze amatwi, ni edirwe mubasuza kandi bayikaze makuru yacu. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na Alois Bigirimana.
Mwaramutse Edi, namwe muduteze amatwi muraka kanya. Muri Afrika, umuhinga w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu by'agateka ka muntu asaba itohoza ryihuta ku byagirizwa abasirikare ba Eritrea ko bahunguye ku nguvu impunzi z'abanya Eritrea baba mu ntara ya Tigre iri mu buraruko bwa Ethiopia. Uwo muhinga Mohamed Abdelsalam Babiker yabibwiye akanama ka ONU kajejwe iby'agateka ka muntu. Uwo muhinga avuga ko igihe intambara muri Ethiopia yatangura, impunzi z'abanya Eritrea barenga 196,000 bari mu makambi ane. Babiker yavuze ko akeneye ko abategetsi ba Eritrea bamuha uburenganzira bwo kwinjira muri ayo makambi no kubonana n'abasaba ubuhungiro bari mu makambi yaho. Ntacyo leta ya Ethiopia ndetse na Eritrea baravuga ku byashyikirijwe n'uwo muhinga. Umukandida atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nigeri, Mahamane Usumani, ejo ku munsi wa gatatu yatangaje ko ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ko yarushije amajwi uwo bariko barahiganwa. Avuga ko ibiharuro byatororokanijwe n'abari bamuhagarariye muri ayo matora byerekana ko yatsinze ku majwi 53%. Ibiharuro by'ifatakibanza byatangajwe na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora Seni, biha wahoze ari umushyiranganji w'intwaro mu gihugu hagati Mohamed Bazoum amajwi 55.75% na Mahamane Usmani agahabwa amajwi 48.25%. Mu matora y'igice cya kabiri yabaye ku munsi w'Imana, ayo matora yavuzwe ko ariyo ya mbere azoshikana ku ihererekanya ry'ubutegetsi muri kahise ka Nigeri yaranzwemo ingeso yo gufata ubutegetsi habanje kuba za kudeta. Tukiri muri Afrika, abasirikare ba Ghana barateye bongera barugara ibiro by'abaharanira agateka k'abaryamana bahuje ibitsina ku murwa mukuru Accra ejo ku munsi wa gatatu. Ni nyuma yaho abanyepolitike hamwe n'abarongoye amadini basabiye ko ivyo biro vyugagwa. Kuryamana kw'abahuje ibitsina ni icaha gihanwa muri ico gihugu cyo muri Afrika y'uburengero, kandi ababayeho ubwo buzima barakumirwa mu bandi. Umuyobozi w'uwo murwi w'abaryamana bahuje ibitsina Alex Doncor yavuze ko kubugarira ikigo biteye kubiri n'uburenganzira bwa muntu. Umushikiranganji wa Ghana ajejwe iby'ibitsina iby'abana no gukingira imico Sara Adwoa Safo yavuze mu ndwi iheze ko ikibazo cyo guhana abaryamana bahuje ibitsina kidaharirwa ko kuko akaranga n'imico by'igihugu bitabyemera. Ibitigiri by'abanyoro bapfiriye mu midugararo mu mabohero ane yo mu gihugu cya Equateur ejo ku munsi wa gatatu byashyitse kuri 79. Imiryango yabo iriko irasaba ibisigarira by'ababo baciwe ibihimba by'imibiri, abandi baraturirwa. Ku munsi wa kabiri uburongozi bw'amabohero bwavuze ko bwasubiye kugenzura ayo mabohero ane yabereyemo imigumuko arimo abanyororo barenga 2/3 by'abafunzwe mu gihugu cyose. Perezida Lenine Moreno yategetse umushyiranganji wo kwivuna abansi kugira umukwabu w'abanyororo batunze ibirwanisho mu mabohero y'igihugu. Yavuze ko imidugararo yo ku munsi wa kabiri hagati y'abanyororo byakozwe n'abo yise imigwi y'abicanyi. Mu mwaka uheze yaratangaje iminsi 90 y'ibihe bidasanzwe kugira atururuze kandi ashire ku murongo imigwi y'abanyororo bicana hagati yabo.
Alois Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. inshuti zacu iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3 ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice 3 ya radio inshuti ya bose amakuru yo mu biyaga bigari abahanga mu bijyanye n'ibidukikije mu Burundi bahangayikishijwe nuko ikiyaga cya Tanganyika gishobora guteza imyuzure idasanzwe muri uyu mwaka w'2021 bishobora kuviramo abantu benshi gukurwa mu byabo cyane abubatse mu nkengero y'ikiyaga
saba yuko cyane cyane abategetsi kuko nibo bavuga rero cyane abajeje gutunganya isaga n'abategetsi n'ukuri ntibaze basubiye gutanga ibibanza ahantu hatubazwa
uwo ni bwana Bernard Sindayihebura umuhanga mu by'ibidukikije mu Burundi mu yandi makuru igihugu cya Tanzania gikomeje kwimurira bimwe mu bikorwa byakorerwaga mu nkambi ya Mutenderi mu nkambi ya Nduta biri mu rwego rwo kwitegura gufunga burundu iyo nkambi ya Mutenderi bitarenze ukwezi kwa gatatu uyu mwaka izo nkuru n'izindi ni mukanya Mu Burundi guhera mu kwezi kwa gatatu komisiyo y'igihugu ishinzwe ibibazo by'amasambu n'indi mitungo CNTB izongera kwakira ibindi bibazo bishingiye ku butaka mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda yaduteguriye inkuru irambuye
umuguje ryo gutatura amatati y'amatongo n'aya mitungo CNTB Commission Nationale des Terres et Autres Biens watangaje ko ikiringo cyo kwakira ibirego kirangirana n'uko kwezi kwa kabiri Félicien du Burundi amenyesha ko ico umugwi arongoye ugiye kwihutira ari gushira mu ngiro imanza zamaze gucibwa no gutatura amatati wamaze gushikirizwa itegeko rigenga uwo mugwi gerekana ko mu kwezi kwa gatatu mwaka uza w'2022 ikiringo cha CNTB kizoba giheze
umugwi CNTB nta birego bishasha uzosubira kwakira inyuma y'igenekerezo rya 13 ntwarande 2021 abafise amatati y'amatongo inyuma y'iryo genekerezo bazitura amasentare asanzwe umugwi CNTB uragabisha abo bose bahagaritswe kurangurira ibikorwa mu matongo arimo amatati akica amatwi umugwi uboneyeho kugabisha abiteza utunyoni ntibaze gutora ingingo ngo barindiriye ko ikiringo cy'umugu kirangira kugira ngo bace bitura amasenta
no mugwi utegekanijwe n'amasezerano ya Arusha hamwe n'ibyirizo wa shingiro igihe washigwaho mu mwaka w'2026 wari wahawe igikorwa cyo gutatura amatati yadutse hagati y'abarundi bariko barahunguka bavuye cyane cyane muri Tanzania abenshi mu bari barahunze ryane za politike zadutse mu mwaka w'1972 n'imyaka yakurikiye basanze amatungo yabo yarifatiwe n'abandi bantu uwo mugwi usigura ko mu matohoza wakoze wasanze bamwe bari barahawe ayo matongo n'amazu na leta z'icyo gihe abandi nabo bakayagura uwo mugwi uvuga ko wowe urongoye ukijaho Padiri Aserekana yashira imbere ukumvikanisha abahungutse n'abasangwa itongo rimwe rikagabugwamwo kubiri yamara mu nyuma abanyepolitike batandukanye n'amashirahamwe yigenga baremeje ko batangajwe no kubona iyo ntumbero bita ko yanywanisha abarundi yarasezerewe abenshi mu basangwa bagasohogwa mu matongo baba bamazemo imyaka irenga 20 abahungutse nabo bakayahabwa Honorable Charles Nditije umushingamateka w'umugambwe Iprona yabaye mu bambere biyamirije iyo ngendo kuva mu myaka 10 iheze kuri mikro y'ijwi rya Amerika uwo ubatavuga rumwe na leta aheraho avuga ko uwo mugwi CNTB wacanishijemo abarundi aho kubanywanisha
tacuwamariye abarundi kuko hakubatatura warabateranije gihe cyose yagomba kwegurira amatongo canke amahindi matungo abahungutse abasangwa bakaburiramwo byose ugasanga rero bizanye akaguma mu gihugu hakuzana ituze mu gihugu byongeye barabuza yuko abantu yabo umusangwa canke uhungutse bakagabura kumvikana ibyo byose bacyoyisubiramwo kamenga umusangwa ni nyakwangazwa kandi hari yatekanijwe indishi yo gushumbusha yaba umusangwa canke yaba uhungutse mu gihe adashoboye gusubira mu byiwe
Félicien du Burundi we abona ko umugwi arongoye ahubwo bashize imbere gusubiza ibyabo abari barabinyazwe
ibyo sibyo ahubwo ico dukora mugihe ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yagenze nabi turabisubiramo umugu centrede utunganiriza bose utarabye ubwoko intara canke kamwana wa mama ico uwituye afite uburenganzira arakironga rero yase ntegasanzwe baci bayishira kugira ngo babidoga nabo arushijwe mu cambere agena mu cakabiri no mu gisata cakabiri arushijwe arafite uburenganzira bwo gusaba umushikiranganje w'utungane yuko bosubiramwo ubwo rubanza
abanenga ibikorwa vya CNTB bahamagarira leta kudahirahira mu yongereza ikiringo c'uwo mugwi
ntakiringo warukwiye kongega uyo mugwi kiretse bahinduye itegeko riwugenga n'abawugize kugira ngo ntibatamike ibyo bakora n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD
umugwi CNTB wowe wihamanuta meza kuko kubwa bawurongoroye mu myaka 15 iheze ushezweho wakiri ibirego birenga 60% ibice birenga 70% vyayo matati yaratatuwe ku rundi Rwanda ariko abandi babona ko uwo mugwi waje gutunganiriza ubwoko bumwe bwiganjemo abahutu bari barahunze ari benshi intara zivugwamo amatati menshi y'amatongo ni Gisagara ca Bujumbura intara ya Rumonge Makamba Rugigi Rutana Cibitoke na Bubanza Cyeklave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
mu Burundi bamwe mu bahanga mu bijyanye n'ibidukikije bahangayikishijwe nuko ikiyaga cya Tanganyika gishobora guteza imyuzure idasanzwe muri uyu mwaka wa 2021 bishobora kuviramo abantu benshi gukurwa mu byabo ni inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abakunzi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Tungimana uri Kigali mu Rwanda
Mu rugendo muhinga mu bidukikije aherekejwe n'amenyesha makuru mu mazi cy'aga Tanganyika yatangaje ko hari ibimenyetso byerekana ko amazi cy'aga Tanganyika ashobora kuduga cyane uno mwaka Bernard Sindayihebura avuga ko bishobora kuva ku mvura izogwa ari nyinshi mu mezi ya mbere uno mwaka agereranije n'iyaguye mu mwaka uheze
Uno munsi Tanganyika rugeze ku metero 76 n'amasantimetero 6 ko imvura igwa nyinshi ivuye muri Kongo ivuye muri Zambi ivuye muri Tanzania no mu Burundi nyene baraduze 1962 rushika hejuru cha 64 Tanganyika imyaka 57 iheze rero wasiye kuduga imvura niyagwa nyinshi ruzogera urugero runiya cyane ruta ubu twabonye ku mwaka weze aho rero abantu bari mukinindo kibengaira wabo baratuga kugira ngo zone rekarabe bikiyaca
ibyashikirijwe no muhinga bitanguye kwibonekeza ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika inyuma y'abanyagatumba mu ntara ya Bujumbura baba ni ntekera ku mutwe kubera imyuzure hashikiriwe aba bakuruhande w'igisagara cha Bujumbura ni nko mu duce twa Kibenga Kimindo na Kabondo amazi ya Tanganyika atera yegera amazu babamwo aba ni bamwe mubayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika
bona muri iyi minsi menga amazi yabaye menshi kabisa ko turaze ntawe twara tuzi kwa harorugera turabona ko hoba hiyongera ko nk'imetero nka 30
aho tudutwaye tse twara ku isi kuva na kera twari ku mucanga ariko baha amazi yiyongereye twatwawe
cyane ko yahora kera ubiriki waduhugura iki subira aho yahora kera n'ahandi atagikozwe bivuye imbara rigiye kugwa amazi yashikiriwe so abantu ko ari mu kanka bose ari aho ko ari mu kanka ari aho ko ari mu
bari nta kirimwo
ashobwa bwa mbere makari barije kugwa
kinaje nk'ahantu mba mu rupanga amazi ariyo
hajya nyine hajya hijya urabona ruri ya ruzi ya leta ruri ya hari ya ruri ya ruri mu mazi hajya ani ku biro bya ASS
umuhinga mu bidukikije abona ko ingaruka mbi zishobora kuba nyinshi kubahawe amatongo ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika Bernard Sindayihebura asaba barongo ibisata bijejwe amatongo kudasubira gutanga amatongo mu bibanza atari byo kubakamwo
tusaba yuko cyane cyane abategetsi kuko ni bunovuga rero cyane abajeje gutunganya ibisaga n'abategetsi n'ukuri ntibaze basubire gutanga ibibanza ahantu hatubazwa mwarabonye kuva 2018 nuko tutaraharura ibintu byononekaye n'amafaranga menshi cyane twari dushobora gukoresha ibindi kugira ngo duteze imbere igihugu reye rwose tukuvuga ko ari ukubatera ubwoba mugabo mwumva ko nama iminsi yose nama mpima yateye ubwoba kubera kuko no muri iyi minsi duga amasantimetero 6 muri uwo kwezi kwa kabiri ni ukuvuga yuko azoza araduga mu kwezi kwa kabiri n'uwa gatatu kureka mu kwa kane rero
saba afise uburaro gusa bageramiwe n'imyuzure iturutse ku mazi y'ikiyaga Tanganyika abahakorera urudandazwa bakira abantu benshi mu bunywero no mu mahoteli bavuga ko Tanganyika rushobora kubomora mani nambona Omar akorera mu kibanza citwa Surf Beach cyakira abantu benshi baje kuhidagadurira bafata akayaga ka Tanganyika numwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
cyobwe nkuko bivuze maze iminsi turi mu ngorane nyinshi cyane z'amazi ariko kuvyukuri nk'ibyabaye nko ku munsi w'ejo n'akarorero byabaye dutwaraboneka neza yuko ari ngorane dusangiye n'igihugu cya Kongo rero icyo dusaba leta nuko bogerageza bakavugana ni nababanyi ababanyi cyane cyane igihugu cya Kongo kugira barabire hamwe izo ngorane ko rero dusaba leta rero ikinisho cyobora kudufasha twese dukorera ku nkingira za Tanganyika n'abahaba nuko leta ishobora kuvugana n'ababanyi bagatorera inyishu icyo kibazo vuba byihuta ko gahombo ni kenshi
uretse nayo no ku maplage n'amazi asanzwe hari risque cyangwa ingaruka mubona igihe hatagikoze vuba
ni ukuri ku muvuduko w'amazi wazamanye ejo bibandanije gutya turabona yuko nk'izi quartier zo ngaha nka quartier asiatique avenue du large zishobora kumererwa nabi cyane
umushikiranganji Deo Guide Rurema aje rwidukikije yishikiye ku kiyaga Tanganyika kuraba inyene ibintu byifashe yakira neza ibisabwa n'abanyagihugu ashikiriza ko leta y'u Burundi itareza amaboko
murazi yuko kuva muri 2019 2020 amazi y'ikiyaga duze cyane gushika ku metero zishika amajana 2076 aho ibi bintu twabiheruka mu mwaka w'1964 aho amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze n'ibintu bisanzwe bikunda kuba n'imiyaga iza mu kiyaga ikaza ari imiyaga myinshi cyane maze igatuma amazi aca ahungabana duga
umushikiranganji Rurema arongoye ubushikiranganji bw'uburimyi ibidukikije n'ubworozi atangaza kandi ko mu ntumbero yo gukinga impanuka no gukingira ibidukikije abahawe impusha zo kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bagiye kuzakwa
tukiri mu Burundi ikigo cy'abashoramari Chambre Federale de Commerce et d'Industrie na Ministeri y'Ubuzima bakoze inama yo kurebera hamwe ibibazo biri mu bucuruzi bw'imiti ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza
Ishirahamwe Bonari ingura imiti ku butaka bw'Uburundi rikaba ryashinzwe n'abagwiza atunga b'Abarundi hamwe n'Abakenya rikora ubwoko bw'ibinini n'iyindi miti 33 irimo yububabare y'umutwe ivura malaria n'amantibiotike mu kiringo cy'umwaka rimaze rikora n'ubwo leta y'imiza agwiza atunga kuzana imitahe ryemeza ko ryahuye n'ingorane zitandukanye harimo kubura amafaranga y'agaciro keri Marie Ariteka umuyobozi w'ubudandaji muri Fona
ibibazo yagiye ahura nabyo harimo cyane cyane concurrence déloyale ni ukuvuga aho duhura n'ikibazo cy'uko imiti yacu dukora ushobora gusanga ifite igiciro kiri hejuru gato par rapport n'imiti iri ku isoko aho kenshi utabuzi mbega uwo muti uri ku isoko urakwiga ibyangombwa turi ko tugira competition n'abantu bafite imiti ya karite nk'iy'iwacu hakaba n'ikibazo cy'uko matière première yacu dukoresha ishobora guteba par rapport y'imiti tumazemo ya covid ikindi kibazo dukunda guhura nacyo ni ikibazo cyo kuronka amadevize katugora hamwe usanga twacerewe mu gushyira imiti ku isoko kuko natwe twarutegeye kuronka amafaranga y'agaciro nicyo kiri mu bibazo nyamukuru pona yagiye ihura nabyo bitangura
mu pasoro iteka jeje ubudandaje muri pona nemeza kugeza ubu bigoye cyane ko abarundi baronse imiti byoroshe
kibazo cy'uko hari igihe abantu bamaze kwidoga yuko baba babura imiti ego biramaze kugushikira kuko umwaka wa mbere ntiwari woroshe bivanye n'ibibazo navuze byo kubura amafaranga y'agaciro ariko dushaka kubanza kumenya ko uburundi atamurundi yidoga ngo yabuze umuti pona iri kwirakora mu nyuma yaho marché y'u Burundi maze kuronka imiti ikeneye tuzokunguruza tugende no kudandaza hakurya y'amazi
muri kazoza ishyirahamwe pona rimenyesha ko rikeneye gukora imiti myinshi kandi bizi bisabwa kugira ngo abanyagihugu b'abarundi boroherwe
dushaka gukora umuti umurundi wese azonywa akishimira yuko singaha iwacu mu Burundi turakora umuti ntiturinde kurindira yuko imiti iva hanze twebwe kandi abarundi dushoboye icyo turushije abandi ni uko twebwe turashoboye gukora umuti mwiza wa kuma faranga umunyagihugu wese novuga ashobora kuronka twebwe ntitudeye ingufu ku bantu bavuye hanze ni twebwe nyine abarundi dushegeza kubyikorera kandi dukeneye gukora umuti ufite agaciro umuti mwiza
kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hiriwe hakoraniye uruganda rw'abari mu gisata cy'ishyirahamwe ry'abagwiza atunga yerekewe n'ibijanye n'imiti ari mu ntumbero yo kurabira hamwe intambamye n'amahirwe bishoboka muri ico gisata abanyagihugu bakunze kwidoga ko bataronse imiti ku rugero bavyifuza ko harimo mbere n'abakozi ba leta bafite ubwishingizi mu ntango z'ukwezi kw'icumi 2020 ishyirahamwe rya leta mituel ijeje kuvuza abakozi ba leta n'abikorera utwabo akaba ari naryo rya mbere rifise abanywanyi benshi mu gihugu ryagabanije imiti ritanga rikura ku 2020 rishyira ku 1826 ingingo yaneguwe cyane n'umuvugizi w'urwego ruhana inyungu z'abarwayi mu Burundi Sylvain Habanabakize
muri sima butumuna ko iki kitari cyo gihe cyo kugabanya amafaranga barihira abanywanyi babo kuko bica bibavuna turi mu gihe cya COVID-19 aho tugomba kwitwararika amagara yacu kandi muri kino gihe cy'ikiza cya COVID-19 amikoro y'abarundi n'amakungu ntashemeye kuko imbibe z'ibihugu zugaye hamba ya gatatu tuvuga ko kitari cyo gihe iyo ngingo isohotse mu gihe hari imyidogo myinshi y'abanywanyi ba mituweli ko abakozi b'iryo shyirahamwe batabaha imiti y'amaspesiyalite abaganga baba babandikiye iyo ngingo izozana ingaruka mbi cyane kuko iyo umunywanyi bamwandikiye umuti arwaye akajya muri farumasi agasanga umuti waraduze kubwo amahera bahora bamurihira bayapunguje umurwayi ashobora guca aheba uwo muti kubera amikoro abaye make ugasanga arasinzikaye mbere no gupfa arapfuye
waseruka ubushikanganji bw'amagara y'abantu ntiyashimye kwishyura ku bibazo by'amenyeshamakuru kugira hamenyekane urugero rwo kwijana abarundi baronswa ko imiti mu gihe baba barwaye banayikeneye uko rungana eroje wika neza ijwi rya Amerika
Ishirahamwe IJEAFI rishinzwe ibikorwa by'iterambere muri Fizi Itombwe muri Kivu Yepfo riherutse gutanga ibikoresho by'ubuhinzi bigizwe n'amasuka n'imbuto zo gutera ku bahinzi 300 bo mu nkambi ya Lusenda iherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vidaste Ngabo yavuganye na bamwe mu bahinzi bo mu Lusenda nyuma yo guhabwa ibyo bikoresho by'ubuhinzi
mbo uyu munsi Karishira hano gye twajiafi gari yaje kudufasha kempunze zanga mu Rusenda. Mbo bakaba dufashije n'imfashanyo igizwe ni rozware, isuka n'imbuto ziri ubwoko butanu. Mbo imbuto ya mbere ni gitunguru igarama 200, ishu igarama 200.
Buba turi ngaha ku isi te ya Rusenda ko uyu mwaka tukabona bapokeje amasukana marozware. Turabishimye sana. Ikintu twabonye ari uruhendo ruhari. Imbuto zirakunda gufatana nk'izi z'ibitunguru n'amasho kesha abantu barafumbira amakopo n'amakopo agahera mu ituta bari kuraba akazokongera ikintu bita imbuto tukaronka ifumbire tukaronka ipomo yo gupoma n'imiti yo gupoma bijya baduhaye nabo ndi bari bagize neza kubera ko bari baje hageze kuko n'igihe kirimo uguhinga twadusanzwe duhinga kugukotesha no kuvuga nko kuri uyu mwanya nubwo abiduhaye bamwe muri twebwe ntiduvize aho kubitera kubwo bukene tudafite aho gukotesha biri shyirahamwe cyo bakizima nuko bari gutangira bakagaruka karaba kujya dukotesha bakaduha amahera yo gukotesha imirima kugira turonka aho dushyira imbuto baduhaye
je ni muhinzi wo mu nkambi jewe gusa ikintu turashimye ku bintu ariko banaduha lakini ikintu tubuze niko batubwiye ati turondera hano gukota hanyuma baduha amahera turiye kugira ngo turime bo hanyuma baduhereze n'ifumbire kubera babona inyanya zisaba ifumbire inuzeye ibitunguru bisaba ifumbire nene iyo fumbire tutayirose uba twayikura hehe twasaba rero ko badufasha iyo fumbire kugira ngo baduhereze n'inuze n'imiti yo kuza turayipoma iyo miti dupomesha ibyo bintu kubera inyanya utazipompye zifatwa n'ingwara ino rudapompye bifatwa n'ingwara kugira ati badufashe n'iyo miti yo kugira ati iri shyirahamwe ryaje nga mu nkambi mbere nkaje n'irya mbere ndose ishyirahamwe riza rifasha n'ikintu na kimwe kuva nabereye mu nkambi nta kintu ndafashwa ogeze uno munsi bafashije baduhaye rozware baduhaye amasuka
ubu ntabwo byari meze neza umuntu yifuza utuboga katura yifuza ikintu yorosa akatura mbwo kwa amashyamo yatunganiye mu by'ukuri aje kudufasha cyane muri iki gihe turi mu buzima bugoye ibi kabisa twoshima kuko byadufasha turabye ku ruhande rw'amapokezi ubu nta mafaranga tukironka ashobora kuba yadufasha turonka idorari zitandatu izo ntiyofasha umuntu ahubwo bafuma badufasha nk'utunyenye tukaza turima basi twarakuntu twoba kuba kuko numundi ho twofa nabana kuko nkibi twolima basi mu mezi atatu ugasanga burafashije nk'umuntu eh ariko icyo bofasha kabisa bo dufashe fumbire kuko ibi bintu babiduhaye nkira atafumbire dufise nta nakima tworonka kuko ibi bisaba yuko nkitoma nkinuze nkishu zisaba intuze yidawe ni ikintu gikarigwa cyane cyane n'ubukoko kwa bisaba dufashije ni byita ko bari batwita yo byodufashije mu minsi kumbere n'umubanyi yosanze rwa dukeke afite inzara nawe akajyaho ariko atamadawa n'ubundi nta kintu
twege nk'abarimyi bo muri rusenda b'abarefuge ugiye kudufasha nko nk'aka karozware na marozware twari dufise kandi turakunda kurima ibintu by'irengarenga amatomati ibitunguru inyanya bo n'isuka nayo nyene kugira ngo uronge isuka zirazimbye rwose isuka igeze ku 8,000 mbere turashimye rwose ibishira hamwe kubera igiye kudufasha utuntu nk'utu natwe tugiye gushyiramo ingufu kuko bizodufasha rwose nitwaronka umwimbu uzodufasha muri iki gihe tutarapokera ugasanga umuntu uko udandaza uto turengarenga ukaronka amahera ukagura agafu cyangwa ukagura n'utundi tuntu tuyingeneye kuba two mu nzu
Igihugu cya Tanzania cyatangiye kwimurira bimwe mu bikorwa byakorerwaga mu nkambi ya Mutendeli mu nkambi ya Nduta biri mu rwego rwo kwitegura gufunga burundu iyo nkambi ya Mutendeli bitarenze ukwezi kwa gatatu uyu mwaka ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin uri muri Tanzania
Ishirahamwe Croix Rouge rikorera mu gisata cy'ubuvuzi mu nkambi ya Mutendeli iryo ribaye ijya mbere muri iyo gahunda aho gimuriwe mu nkambi ya Nduta iryo shirahamwe risimbuye ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ku mavuriro mato mato ari mu nkambi ya Nduta zone ya mbere y'umunani no muri ya 12 MSF izobandanya ikorera ku ivuriro rikuru gusa ubujejwe ibibazo by'impunzi mu bushikirangandi bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania mu biro bito byo mu ntara ya Kigoma bwana Nation Joel Makundi yabariye impunzi yuko leta itanguye kwimura amashyirahamwe inyuma yaho impunzi zituye mu nkambi ya Mutendeli zizobanza kwimurirwa mu nkambi ya Nduta mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2021
vituo sasa vya afya vinahama kutoka MSF kwenda Zedifu
amavuriro mato mato yahora ahagarikiwe na MSF tuyimuriye mu ishyirahamwe Croix Rouge MSF izosigarana ivuriro rikuru gusa
MSF watabaki na main hospital.
Muri nama waserukiye Croix Rouge bwana Julius Kejo yavuze yuko mu ntumbero yo gukemura kibazo cy'ubuvuzi no kugabanya umwidogo ku mpunzi zidogera ubuvuzi budahagije bazoca batanguza irindi vuriro rito kugira ayo mavuriro mato mato agere ane mu nkambi ya Nduta.
Niseme kwamba sisi Tanzania Red Cross tuko committed kuhakikisha kwamba tunaendeleza huduma za afya katika kambi ya Nduta.
Vuge yuko kebwe kuraruje biteze yuko tuzokora igikorwa cyacu cy'ubuvuzi neza bagenzi bacu MSF baduhaye amavuriro mato mato atatu ariko twiteze yuko tuzoca dutanguza n'igya kane mu ntumbero yo gukemura bihagije kibazo cy'ubuvuzi mu nkambi ya Nduta
yote hiyo ikiwa ni kwa lengo la kusogeza huduma karibu kwa jamii ya wakimbizi wa Nduta
naho leta nase ifite imigambi myinshi kubijyanye n'amagara y'abantu ariko ikibazo ubuvuzi ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi z'abarundi zitandukanye mu gihugu cya Tanzania kigatuma amwidogo udahera kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri izo nkambi kubw'izo mpamvu impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendeli zifite icyo zisaba
nk'ubuvuzi cyo saba kuboshya ibisata byose ivura ingwara zose
twasabangira uko batuzaniye indi vuriro tukarabaza ibintu ko byohinduka
dusaba yuko twogira nte bo dusabira yuko abo baganga bogira n'umwete wo kuza barakwirikirana abantu icyo umuntu wese cyaba yifuza kugira ngo bamukurikiranire kugira najwe tugire nte kitugirira akamaro mu buzima bw'iwacu
cyose aba kabisa ijya ngwara baba uba wiganye tusaba yuko bose baduha umuti nyene bijyanye n'ijya ngwara ubuvuze ko bakoboko batwakira neza nk'abandi
mu bitigi bitangwa na ASR mu nzi z'abarundi zisigaye mu nkambi ya Mutendeli zirenga gato 2022 umugambi wo gutahukana abiyandikije ku bushake bwabo urimo kubandanya kugera ku itariki 30 zo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo abazoba bataratahukanwa bazoca babanza kwimurirwa mu nkambi ya Nduta kubera leta itegekanya kuzokugara burundu inkambi ya Mutendeli kuva mu nkambi ya Mutendeli iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika
Timu duteza matukui ahano dusoreja makuru ya chio kuri isaha ndaba shimira kwa mgaisemo gukurikira izguri ya Amerika shimira na wajenzi wanjiwa mfashinje gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majgui ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru ya raha gari wena Frederike Mundichize na hukuri mikro mgarikumwe na anje Edir Gwema wabafashinje kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro na mahiru.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.